Ndabaramutse abariko baradukurikira kaze mwano makuru muri migu kirundi tuyahera ku inkuru nkuru ziyagize aravuga ubukene bw'amazi ya rigidezo ku mitumba imwe imwe ya zone gihanga muri komine mpande ntara Bujumbura hamwe no mu gacimbirije mbegete umutumba kirema komine ka za ntara ya Butanyerera. Abanyagihugu basaba ko bategetse hamwe na rigidezo hobotera umuti ico kibazo. Abashinga amateka bafise amakenga kwijanye n'ikoreshwa ry'ibizuku mu gihe bizuku vyosubirira amakara aho babona ko vyoshobora kugira ingaruka mbi ku magara. Vyavugiwe mu nama nshinga amateka ku munsi wa kane barabira hamwe icegeranyo c'ivyashizwe mu ngiro mu vyari vyasabwe ishirahamwe ry'igihugu rijejwe kwimba no guhingura ibizuku onatur. Ukubura ubuhinga bugezweho mu kwimba amabuye y'agaciro rimwe mu ntambamyi ihanze abagwizatunga bakorera mu gisata c'amabuye y'agaciro mu Burundi babishikirije kuri uyu wa gatanu mu nama bagiranye n'abagwizatunga bo mu gihugu c'Ubushinwa barabira hamwe ingene bofashanya bagakorera hamwe. Ngizo inkuru nkuru zigize ano makuru mugiye gushikirizwa na Jean Marie Mayonga muhinga bw'ivyuma ndiko fashwa na François Akimana ndasubiye kubaha ikaze. Aro makuru utiye mu bijanye n'ubutunzi wo kutagira ubuhinga bugezweho nimwe mu ntama mihanze y'abagwiza tunga bakora mu gisata c'amabuye y'agaciro mu Burundi babishikije kuri uyu wa gatanu mu nama bagiranye n'abagwiza tunga bo mu gihugu c'Ubushinwa mu numero yo kuganira ingene bokorera hamwe yatunganijwe n'ishirahamwe rihurikiyemo abagwiza tunga mu Burundi CFCB. Abagwiza tunga bo mu Burundi bagasaba ko ho bazahagashirwaho imitahe mu janye n'ubuhinga. Honorable Olivier Suguru rongo y'ishirahamwe CFCB akaba yamesheje ko agiye kubikurikirana mu kubandanya avugana nabo bagwiza tunga bo mu Bushinwa kugira izo ntama myizi banze zitorerwe umuti. Clovis niyo nkuru.
Iyo nama yahuje abagwiza tunga bo mu Burundi nabo mu gihugu c'Ubushinwa yatunganijwe n'icirahamwe ruhurikemwo abagwiza tunga mu Burundi CFCB. Kaba hari mu ntumbero yo kuganira ingene bokorera hamwe mu bisata bitandukanye nk'igisata c'amabuye y'agaciro, gisata c'inyubako n'igisata caba mu kerarugendo. Naho biruko bamwe mu bagwiza tunga bo mu Burundi bakorera mu gisata c'amabuye y'agaciro basaba ko banza hagashirwa imitahe mu buhinga ivyo babona vyo tuma ico gisata gitera imbere gusumba. Uyu numwe muri bo.
Icyo dushaka nuko mwabanza mugashira imitahe cyane mu gisata cy'ubuhinga. Kubera murashobora kuza hiwacu mukahagenzura mukaronka ibiharuro. Dufate nka muciye mugenda. Hama natwe tukaba dushaka kubandanya dukora. Mwumva twoca tubigenza gute mu gihe tudafise ubwo buhinga? Kubera ubwo buhinga nibwo budufasha gutera imbere n'ingoga ariko ntabwo dufise.
Honorable Olivier Suguru aronge iryo shirahamwe CFCB akaba yamwishije ko agiye kubikurikiranira hafi kugira ngo ivyo abagwiza tunga bo mu Bushinwa bemeye bije mu ngiro.
Twibaza nuko rero abagwiza tunga barundi cacaye muri ico gisata mu vyo basabye ndetse twemeye yuko tuzobana tugana ibiganiro duciye muri chama do commerce iwabo kugira ngo ibikenewe dushobore kubamenyesha natwe abagwiza tunga ibyacu byo bakeneye dushobore kubabera mu ngoro kugira ngo ivyo bumvikanye n'ivyo babasabye bishobore kuca bija mu ngiro bidatevye.
Ikindi abagwiza tunga bo mu Burundi bipfuza nuko ubuterwoza burabanza guhingurirwa ngaha mu Burundi imbere yo gushogwa hanze. Warongwe iryo shirahamwe akaba yabahumurije avuga ko ari nayo ntumbero leta yafashe.
Clovis niyo nkuru. Abashinga amateka bafise amakenga kujanye n'ikoreshwa ry'ibizuku mu Burundi nubwo ngo vyofasha mu gukinga ibidukikije vyavugiwe mu nama nshinga amateka ku munsi wa kane barabira hamwe icegeranyo c'ivyashizwe mu ngiro mu vyari vyasabwe ishirahamwe ry'igihugu rijejwe kwimba no guhingura ibizuku na tour. Mu gihe bizuku vyosubirira amakara abashinga amateka babona ko ibizuku vyoshobora kugira ingaruka mbi ku magara y'abantu mu gihe atavyigwa vyimbitse vyoba vyarakozwe. Hassan Kibeya umushikiranganji w'amasoko ntanganguvu akaba yijeje abashinga amateka ko bashobora gukora ibizuku bihuye n'ibikoresho bakoresha mu guteka kandi ataco vyonona ku magara y'abantu. Inkuru tubaza Alexis Ndayisenga.
Bariko biga kucegeranya ico vyasizwe mu ngiro mu vyo sentare ijejwe gucungera amatungo ya leta yasavye ishirahamwe ry'igihugu rijejwe kwimba no guhingura ibizuku onator. Bamwe mu bashinga amateka bagize amakenga ku bijanye n'ikoreshwa ry'ibizuku mu Burundi nubwo ngo kubikoresha vyotuma ibidukikije bikingigwa. Aho umushinga amateka Gerard Bikebako afise amakenga yuko ibizuku vyoba bitazwi n'abarundi benshi.
Sinzi rero ubushikiranganje ko hoba hariho umugambi wo gukundisha abenegihugu ayo makara ava mu bizuku kugira ngo abenegihugu bayakunde barabe ko boheba amakara y'ibiti muri ya ntumbero yo gukingira isi yacu.
Kurundi ruhande umushinga mateka abaza nimba ho baharakozwe ivyigwa byerekana ko gukoresha ibizuka tangaruka mbi bifise
bidukikije n'ivyo bigize amagara yacu, ariko tukabona amakara aturwa ku bwinshi kizuku turabona ko gifise imyotsi myinshi. Kubakoresha kizuku bari nko mu gikoni biragoye cyane kuko bifise imyotsi myinshi. None nyakwa mushikira ngaji mwamwarize ukijaye n'amagara y'abantu yuko iyo myotsi atacyo yica, ko hari bamwe mwabikoresha ukabura n'amasafuriya yatobotse. Tukibaza duti mbega none hoho ku magara y'abantu bakora bikoresha ntacyo byo byabyica.
Nayo kubwo mukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe ngo kubibizuku byonona ibikoresho ngo singorane ngo ahubwo n'inyishu yerekana ubushobozi bifise.
Yaratobokanye ariho ariko gutoboka ni kitwereka neza yuko kizugu kirimo energy kidegaje energy nyinshi iyo kiriko kiraka. C'est une réponse nziza huko. Kumbure ijya myotsi ishobora kuba ari toxique sindabizi ko yo ishobora kugabanuka.
Yishura kuri ayo makenga y'abashinga amateka umushikira nganje w'amasoko ntanga ngovu Asani Kibeya yabijeje ko bagiye gukora ibizuku bihuye n'ibikoresho bakoresha mu guteka.
Ikibazo cuko amakara vuye mu kizuku ashobora konona amagara y'abantu canke yonona insafuriya uya ikanamba kizuku yo gukoresha etabrut c'est vrai biragoye nce gituma n'abakiriya baona tu bamwe bamwe baciye bahagarika amasoko berako le produit baronka bitaburuhera kuyikoresha ku mvo zuko zonona ibikoresho canke ugasanga umwotsi biragoye yuko aho uri kuratekesha ikizuku canke kuyagikoresha umwotsi bari mwinshi. Me ikizuku rege gihinguwe kiri carbonisé ivyo byose bica bihera ugasanga ni produit ushobora gukoresha mbere ugasanga kirafise meme kirakunzwe gusumba nikara ivuye mu giti. Ubu rero ni ibituriko turashiramwe nguvu mu strategie nuko prioritairement nuko uhingura cyo kizuku kugikuramo incombustible ishobora gukoreshwa nk'amakara muri ico gihe meme la production gucukura izuku bizoca byongerekana n'amasoko azuca yongerekana.
Iryo shyirahamwe rijejwe kwimba no guhingura ibizuku ngo ntiririko rirahingura muri kino gihe ngo kuko mwimbo hari mu bubiko tararangira nkuko byashikirijwe n'umushikira nganje w'amasoko ntanga ngovu muri iyo nama nshinga amateka.
Isanganiro inami sumbi ngimba
radio isanganiro wa makuru muri mwigu kirundi yarabandanya haraize hafi ya mezi abiri amazi ya rejide zo ataboneka ku mitumba imwe imwe ya zone igihanga muri komine Mpanda intara Bujumbura. Ibido ya amazi mezi kaba yavuye ku mafaranga ijana uno musika bigeze ku mafaranga 2,500 mbere na yarenga. Munyagihugu bo muri ako karere baratabaza basaba ko bategetse hamwe na rejide zo botorera umuti ico kibazo. Aho ni mu gihe kizacakorera kimaze iminsi kizizi imitumba imwe imwe yo muri iyo komine. Umunyamabanga nshingwabikorwa muri komine Mpanda amenyesha ko ubukene bw'amazi babuzi kandi ko bashinze umugwi uri kuraraba ahabereye ingorane. Inkuru tubaza Space Caritas Kabanyana.
Abanyagihugu bo ku mitumbi itandukanye ya zone Gihanga nka Gihanga Centre muri ra Ninga Kagwema Gihungwe n'iyindi bidoga bavuga ko mu mabombo atama ry'amazi rihaheruse haraheze hafi amezi abiri. Bamwe bamwe ngo bakoresha amazi mabi cyane yo mu migende ivomera indimo, abandi bagakoresha ayo bita majorojika ava mu kuzimu. Ibido ya maritiro 20 mu gihe amazi yarakiboneka mu mabombo yagugwa amafaranga ijana ubigeze ku mafaranga 2,500 canke arenga nkuko abo banyagihugu babivuga.
Twebwe turafise ikibazo kweri ku mazi ni wacu Gihanga ibido bariko barayigurisha 2,500 hama rero ikorera nayo iraturembeje nibarabe kweri nibarabe abanyagihugu turapfuye Gihanga ko naho twahora twiyagura ibido imwe amajana 2 buri kugugwa 2,500. Nukuri turarushe turago turiko turanwa jerojiki ibido turiko tuyigura 2,500 tura emwe tugira dute twomoke.
Iki kibazo cy'amazi ubuye harageza aho ibido igugwa amafaranga 2,500 bido imwe y'amazi. Ibaze rero umuryango uriko ufise nk'abana ushaka afata abana batatu ushobora kugura amabido nk'5 ku munsi kugira ngo ushobore kubaho harura amafaranga. No kuvuga iki none byukuri ubwo ubwo buzima cyo kugenda gute? Nukuri ikibazo cy'amazi ni kibazo kinini kiremereye utavu utarose amazi ya bombo acaja kunywa ayo mazi yo muri Ninga muri ivyo biziba urumva ryo kugwara.
Abo banyagihugu bagasaba babijetwe gutorera umuti ico kibazo.
Dusaba leta ko natwe yo dufashika duheza amazi meza tukanywa nk'abandi
kugira ngo iki kibazo gikemuke. Nta yindi nzira, inzira ni iyi nuko leta ibone uburemere ikabona ko abantu bari kubamerwa nabi. Hanyuma rero inzego zibijejwe zikongerereza amasoko
kiza chingwara ya korera kikaba kimaze ukwezi kose ku mitumba imwe imwe ya zone Gihanga abantu batatu akaba ari bo bamaze kuhaziga ubuzima mu ntwaro baremeza ko hariho ubukene bw'amazi meza ku mitumba imwe imwe abanyagihugu ngo bakwirinda gukoresha amazi mabi bagakoresha ayava mu kuzimu ariyo majorojika yubatswe n'imigambi itandukanye nkuko mu ntwaro babivuga bakanamenyesha ko bashinze umugwi w'abahinga batumye kurabaho baharabereye ikibazo nkuko izo hakinyandwi umunyamabanga nshingwa bikorwa wa komine Mpanda bishikiriza na muri regidezo inyishu niyo nyene ngo bariko bararondera igituma amazi atagishika ku mitumba imwe imwe Spes Caritas Kabanyana muri komine Mpanda hagiye isanganiro
muri komine Kayanzi ntara butanyirira naho abanyagihugu bo mu gacimbirije mbegete umutumba Kirima mu iyo komine nyene baridoga ko amazi gihe kinini basaba kuronswa amazi meza ntibaronswe bavuga ko badatahura ingene imiringo titwara amazi ica muri ako gacimbiri mu mirima yabo ariko ntibubakirwe ibomba ngo baronke amazi meza yo gukoresha mu mihani wabo Godefroid Nizigiye mustaniro wa komine Kayanza aremeza ko ico kibazo bakizi ariko akamesha ko mu ntwaro batemerewe gutanga amazi mu gisagara ari kugwa ca regidezo ahumuriza abanyagihugu ko azobandanya kubasabira regidezo ibaronse amazi meza Patrick Sengiyumva
Bamwe muri abo banyagihugu bo mu gacimbiri Jembegete umusozi wa Kirema muri komine Kayanza twavuganye bavuga ko haheze igihe kitari gito basaba kuronswa amazi meza ariko ntivyakunda
barasavye turagerageza yuko amazi bo yaduha meza byaranze
bizimize gutakamba twavuga tubwira abategetse ati muze mudutabaza amazi twamaze igihe kirekire tubabwira mugabo byase
ni mu gihe bavuga ko begereye hari isoko nini y'amazi akoreshwa mu gisagara ca Kayanza aho bavuga ko imiringoti twara yo amazi ica ndetse no mu mirima yabo
tubabaza kuko nayaja kure ava ngahi wacu nyereko namanja bubezi ku mutumba wa kure mu ruvomo cyanzara ava kwa gacimbiri ka Jembegete
turidoga cyane nyine nta manze dufise kandi amatiyo yo sajana manze muri soje yaciye mu mirima yacu n'itutsi cyatwakotse kugira ngo tubure amazi
turidoga cyane gose kubera barafashije baraturandugurira ibiti kugira amatiyo yacemwe ubwo kugeza ubu tuzatwumva ngo yo zagwa intare ngo za ruvomo hose ngo barabahaye ibita by'amazi ubwo twengaha kandi ubona soje iri ngaho n'amazi arimo suriko twaca tubura amazi
bene cyo duce nyuma kandi rica mu mirima yacu kumva ngo amazi yaduciye karengana gashika nk'igihororo ho urumva natwe twabura kwidoga
basaba ko nabo boronswa amazi meza
twacasanga amazi n'ibikere twasaba leta ko twibuka n'igihugu ku tumba bakirema bashimbije jembe gitiko ko mbega baragasize inyuma
dusabye ko dufasha natwe tukaronka amazi nk'abandi kuko niyo terambere natwe dukeneye
washaka rero natwe ko muturose amazi nk'abandi kugira ngo iterambere rigende neza mu bene gihugu twese namanze ko atarayabuze ayagiye handi natwe ntiyo hashika
Mustaniri wa komine Kayanza Godefroid Nionizigiye aremeza ko ikibazo cy'ubukene bw'amazi meza mu gacimbiri Jembegete akizi ariko rero akamenyesha ko kubera ku gacimbiri Jembegete kari ku mutumba Kirema uri mu gisagara cha Kayanza regidezo yonyene ngo ari ishobora kubaronsa amazi
gacimbiri Jembegete kari ku musozi wo muri Vire Kirema regidezo niyo itanga amazi nibaza ko borindira gato regidezo kazoyabaha kuko Vire nta wundi muntu ashaka gutanga amazi atere regidezo komine twibwira gutanga amazi naho regidezo idashika
Kuri uwo mutumba wa Kirema nyene ishure shingiro rya Ruganza ya kabiri rikaba na John rihanzwe n'ubukene budasanzwe bw'amazi mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera Patrick Nsengi yumva ku bwa radio Isanganiro
iri rero ry'imfuvyi ry'ibuyengero ni muri komine Rumonge ntara ya Burunga riri mu bukene bw'ingaburo z'abana bagera kuri 22 barirerewemwo bigatuma ridashobora kubandanya kwakira izindi nzoya zibura abavyeyi zikivuka Byashikirijwe kuri uyu wa kane n'icegera c'urongoye iryo rero ahereje kwakira imfashanyo igizwe n'ifungurwa n'ibahasha vy'agaciro k'imiliyoni za baba zitatu z'amafaranga y'amarundi igikemanyi cavuye mu mwimbu w'abagize urunani umwana suwumwe bo muri zone Songa ya komine Matana muri iyo ntara bakurikiranwa n'ishiramwe FVS abagenzi b'abana Mama Marie Nshimirimana arashima iyo mfashanyo agasaba abo bandanya babafasha Zeno Nzamimana
Igororo ry'impfuvyi ryo kumuyama wa Buyengero muri komine ya Rumonge ntara ya Burunga muri kinugere rimwe abana 22 badashika n'imyaka 5 baturuka mu gihugu cyose cy'u Burundi nkuko bishikirizwa na Mama Marie Françoise Nshimirimana icegera cy'urongoye igororo ry'impfuvyi avuga ko nabandi babandanya baza gusaba yuko buhazana inzoya ziba zibuza abavyeyi zikivuka ariko bakabura uburyo buzakira
ubu kuri uyu mwanya dufise abana 22 muri iri rero ariko harabandi bariko baradodora ntituramenye ingene bizogenda kuko ntivyoroha cyane kuko murabana n'utwana dutoye tubaye twishi cyane abavyeyi mufise abana murabana n'ingenzi bariko bararira kandi muri kumwe rero ico duterereza cyane gose n'igisabisha kugira ngo turonke ingufu zo kubikora uburyo bwa fizike murabona mwabukoze kandi muzobandanye
Maria Françoise Chimirimana asaba bafasha kugura amata cyane cyane abita Le France mu rurimi rw'Ifaransa kuko asanzwe azimbye cyane
abagira neza turakibasaba rwose ko botuba hafi kuko hariho uburyo bwinshi abana bakenera hariho n'abashika ngaha amata y'inka akabankira tukasha tubaha Red de France nayo murazi kwizimbye kuyironga rero twebwe twenye natawe duteye intege ivyo bintu ntibikunda ntitwobishobora
ivyo mama Maria Françoise Chimirimana icegera c'urongoye igerero rya Buyengero yabishikije kuri uyu wa kane ajeje kwakira imfashanyo igizwe n'ibifungurwa harimwo ibiharage n'ibindi hamwe n'ibahasha byose bifise agaciro k'imiliyoni zaba kuri zitatu z'amafaranga y'amarundi igikemanyi cagemewe kuri iyo rero ry'ipfuvyi n'abagize amashirahamwe y'urunani umwana si umwe yo muri zone ya Songa muri komine ya Matana muri iyo ntara nyene basanzwe bakurikiranwa n'ishirahamwe FVS abagenzi b'abana bakaba ngo ico gikemanyi bagikuye mu mwimbo wimbuye nkuko byashikirijwe na Maria Leticia Nibigira icegera c'urongoye ugoronani muri zone ya Songa Everine Nibizi arongoye zone ya Buyengero arashima ibikorwa byari mashirahamwe akurikiranwa n'ishirahamwe FVS abagenzi b'abana agasaba n'abandi kubafatira ko akarorero kugira ngo izo pfuvyi zibandanye zibaho imatana mu ntara ya Burunga Zeno Nzambimana Radio Isanganiro
Abadukurikiye mwese amakuru twabateguriye aha niho tuyarangirije dusubire tubashimire ko mwayateza amatwi muhinga bw'ivyuma nariko mfashwa na François Kimana ano makuru mwashikijwe na Jean-Marie Mayonga mu bandaye mutega amatwi Radio Isanganiro